VOA. İyi Nijwi Amerika. Radio Ijwi Ry'Amerika turamukije inshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri umunsi w'Imana itariki zine z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio muri kumwe nanjye Aloise Bigirimana.
Ko yarati nora yarasigura ati ababikira banjye murafata neza murabaraba neza kandi bitwareke gufasha aboro. Yari umuntu w'umukecuru ameze neza agororotse kandi akunda kugenda yunamye.
Uyo ni umunyagihugu wo mu ntara ya Kirundo yabonye mama Teresa w'i Calcutta igihe yagendera iyo ntara. Inkuru cyo kimwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya. Radio Ijwi Ry'Amerika abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bakiranye urweze ishirwa mu gitabo cy'Aberanda cya mama Teresa w'i Calcutta ni ku bikorwa by'urukundo umuryango yashinze wabikira b'urukundo ubarangurira. Umwe mu bakiriye mama Teresa mu Kirundo avuga ko urukundo rwagaragara muri we. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mama Teresa ndamuzi, we ndibuka ko mama Teresa yaje no mu Kirundo mirongo umurayi n'indwi.
Ubu ni umwe mu banyagihugu bo mu Kirundo avuga ko yabonye amaso mu yandi mama Teresa w'i Calcutta. Yaraje kugendera ikigo cy'abikira b'urukundo umuryango watangujwe n'uwo mubikira yashizwe mu gitabo cy'Aberanda. Umwaka umwe avuye mu Kirundo haciye haduka intambara muri komine Ntega iri mu ntara ya Kirundo na Marangara yo mu ntara ya Ngozi. Intambara yasize impfuvye nyinshi iraga iry'urukundo uwo mubikira yarahejeje gusigarana ababikira b'ikigo yarahejeje gushinga mu Kirundo ryakiri ritangura kwigaragaza.
Ko yarati nora yarasigura ati ababikira banjye murabafata neza murabaraba neza kandi bitwareke gufasha aboro. Yari umuntu w'umukecuru ameze neza agororotse kandi akunda kugenda yunamye. Yari yagenda yemeye ko yari ishaje cyane kuko yaje ndi kubabikira ndamubona.
Niho wakora?
Niho nakoraje. Nitwe twateguye umunsi mukuru wiwe, nitwe twamwakiriye.
Inyuma yaho ibikorwa by'urukundo vyarabandanije nk'uko abanyagihugu babivuga. Ikindi abanyakirundo cyane cyane ababa mu micungararo y'ikigo cy'umuryango w'ababikira b'urukundo batazokwibagirira ko uwawushinze n'ukuntu ababikira babitayeho mu myaka y'ibihumbi bibiri. Icyo gihe mu ntara ya Kirundo hari uruzuba n'inzara izuri inzara yabica bigacika. Uno munsi ubwinshi bw'abashonje butuma abo babikira b'umuryango washinzwe na mama Teresa badashobora kugaburira bose. Kuri bamwe hari imyidogo ariko ku bandi hakabamwo no kubatahura.
Mfashanye nene ko zava mu bihugu byo hanze nabo barabaterera mugo ubu ntabikiza.
Je nyimbira ko zava muri pam niyo yagize ariko twabonye imodoka ari biza ari birebire byuzuye.
Ugiye rero bacavuga ati none natwe kwataho tubikura tubigenze gute. Mugabo n'ukuri ntibibavako kuko bwa mbere barafashe abantu none umunsi bafashije bakeya kandi nabo n'utwo basumye sibyo babazana ntabyo bakirwa nk'abatanga mu bantu bose ngo bakwiga. Mugabo nk'utuntu nka turya duketuru nyene baraheza bakaduha tubiri tubiri bagiye gusuma ku isoko.
Uko biri kose bati iteka mama Teresa yatewe ararikwiye.
Tumwifuriza yuko yoshika mu ijuru neza atakabe ntakatosi na gato yafise.
Reka n'ukuri Imana ni ahubwo Imana nibimwandikire kuko ino mu Kirundo n'ukuri yarakoze neza cyane mu banyagihugu.
Twaragerageje kwegera umubikira arongoye ico gigo c'ababikira b'urukundo yatubwiye ko batarekuriwe kuvugana n'abamenyeshamakuru. Yongera atumenyesha ko tutanarekuriwe no gufata amasanamu muri ico kigo. Ariko mu vyo twashoboye kubona harimwo abatamakazi bageze mu zabukuru cyane n'utwana tw'inzoya turezwe muri ico kigo. Bamwe mu bagikoreyemwo bakavuga ko ari abana babatawe mu gahinga baheza bagatorwa bagashirwa muri ico kigo, ahandi naho hakaba abatamakazi batagira ikibaraba hirya no hino mu misozi. Kuri uwa mbere niho hategekanijwe ibirori muri paruwasi ya Kanyinya iri mu gisagara cha Kirundo vyo kwigina umweranda Mama Tereza yashizwe mu gitabo c'aberanda azohora ahimbazwa buri tariki zitanu z'ukwezi kw'icenda uko umwaka utashe. Mu Kirundo, Jean Bosco ndabirinze, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Umushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi bumenyesha ko bagiye kwegereza abanyagihugu mu mitumbi imiti ivura malaria ibicishije kubaremesha kiyago. Ubwo bushikiranganji kandi burahumuriza ku imiti yo kuvura iyo ndwara ihari ikwiye mu bubiko bw'igihugu. Inkuru twateguriwe na Eloge Wirikaneza.
Kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka gushika mu mpera z'ukwezi k'umunani, abantu bamaze guhitanwa n'indwara ya malaria mu Burundi ni 2,500. Ni ukuvuga ko abantu 10 n'imiburiburi bicwa na malaria uko umunsi utashe. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bukoranya n'amashyirahamwe mpuzamakungu nayo mu gihugu bumenyesha ko bugiye kwijukira kurusha kwegereza imiti abanyagihugu. Muganga Tadendi Kumana, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji, yatubwira uko bizokorwa.
Hariho n'undi mugambi ugiye kuja mu ngiro wo kwegereza imiti abenegihugu biciye mu gukorana n'abaremesha kiyago. Mwumvise neza yuko na division ari igikorwa izofasha ubushikiranganji kugira ngo hajya mu kibano abenegihugu abaremesha kiyago bigishwe ingene bashobora guha imiti kuvura malaria. Bigiyeho bizotuma dupfunya urugendo kurusha rw'abenegihugu baba bafise ibimenyetso by'indwara ya malaria kugira ngo dukinge ziryamvu.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza kandi ko imiti ya mbere yo kuvura malaria mu gihe umurwayi ataratsinzikara ihari mu bubiko kandi nakwiye. Iruhande y'imiti itangwa ku buntu n'imisegetera yo kwikingira imibu itera malaria bitangwa na Leta y'u Burundi, hamwe mu mashyirahamwe agwanya malaria aramaze kugerageza ibindi bintu bigwanya iyo ndwara bikongera bikirukana n'imibu. Harimo amavuta yo kwisiga, amasabuni, imiti yo kunywa, hamwe n'amabuji yo gucana. Ariko gushika ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza ko atavyigwa birakorwa kugira ngo hamenyekane ububasha ibyo bintu bifise.
Bajya abantu badandaza ubushakashatsi buguma bukogwa mugabo gushika ubu nta kigo gushikiranganji bw'amagara y'abantu rwanya sida burakora kugira bwerekane ko by'ukuri ajya amavuta akinga imibu. Birashoboka akaba afise akamoto kirukana imibu iyo umuntu ateramiye mu kirabo cyangwa atarajya kuryama. Icyangombwa ngaha no kumenya yuko umuntu agiye kuryama yojya bamusegetera kuko imiti bashyira mu segetera irerekana yuko ikinga by'ukuri imibu kandi mujya mu segetera nubwo yuko ukinga ico bita barriere physique. Naye handi umuntu arashobora kwibaza ati kumbe amavuta ndayisiza afite akamoto kirukana imibu ashobora kutamurya igihe acicaye hajya mu kirabo canke ateramiye hanze mugabo mu nyuma akajya akamoto imibu imaze kukamenyera ikagaruka ikamurya. Aha rero nibaza yuko bijya twebwe mu shikiranganji nta biturahereza ngo tuvyemere mugabo ico twashikirije nuko abenegihugu batwumviriza bokoresha bijya bikoresha byo gukinga malaria ubushikiranganji kubashikiriza.
Indwara ya malaria niza mu kibanza cya mbere muzihitana abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi. Ibitigirizo by'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu byerekana ko ibice 30% by'abantu bapfa bahitanwa nayo, naye ibice 40% by'abantu baje kwivuza indwara zitandukanye mu mavuriro n'ibitaro babagwaye malaria. Mu ntumbero yo gutuza iyo ndwara, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buvuga ko mu mwaka uza 2017 buzosubira gutanga imisegetera irimo imiti y'ica imibu mu mihana yose yo mu gihugu cy'u Burundi. Ikigega mpuzamakungu Fond Mondial kikaba icyo kizotanga ifashanyo iyo misegetera. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi abakenyezi bahurikiye mu ihuriro ry'abakenyezi baharanira amahoro ejo ku munsi wa gatandatu baragize urugendo ku murwa mukuru Bujumbura rwo gushyigikira amahoro no kwiyamiriza inteko mvamakungu. Abo bakenyezi bavuga ko bava mu madini, imigambwe, hamwe n'amashyirahamwe yigenga bitandukanye. Ni inkuru dushyikirizwa na Eloge Wirikaneza.
Thank you. turi hagati mu gisagara cha Bujumbura mu kibanza cyitiriwe ukwikubukira ku Burundi abakenyezi bari bitabiriye urugendo bari ko baririmba uririmbo ruhagize igihugu ambasadyo yahoze ntawe arongoye ihuriro ry'abakenyezi bahanira amahoro yatubwiye icyatumye bagira urugendo rw'abakenyezi bonyene
uyu munsi kwashimye kugira ibyihari abafasoni kuko twatunganijwe n'umugwi w'abakenyezi abakenyezi bitira ko abakenyezi bagiye kujya ku kivi cy'amahoro mu Burundi nico gituma twashimye kuvuga tuti reka duhamagara abakenyezi tubabwire yuko abakenyezi dufise ijwi abakenyezi dukeneye kuvuga yuko igihe gushaka kiri mu mahoro ubu tugiye guhagarikira duhagurukira amahoro tugiye gusengera igihugu cyacu tugiye kurushirizaho kugira ngo amahoro abandanye atsimbatara
imbere yo gushika mu kibanza cyo kwikubukira abakenyezi babaye 2000 bari babanje guhurira ku cibutso chaoni kiri muri zone ya Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura bafashe barabara yitiriwe peuple murundi bagenda baravyina no gutamba batamba nabajije umupfasoni ntawe niba uru rugendo rudashobora kwitirirwa umugambo uri ku butegetsi kuko rwarimo abakenyezi batari bake bo mu nzego z'igihugu na CNDD-FDD
abakenyezi n'urugamba nabo nyine bari mu bakenyezi nivyo ariko aba bakenyezi nitwo bashira ku mugwi wa politiki umwe kuko nko mwabibonye hariho abakenyezi bo mu migambwe itandukanye murabati turazinanya hano mu Burundi murabajournaliste mama mubona aho muhurira nabo bakenyezi mu mikambwe wabo mama mubona bahurira nabo bakenyezi mu muri societe civile nico gituma iyo kashe abakenyezi rugamba atayirimwe uyu munsi turi mu migambwe myinshi turi mu bwoko bwinshi
bamwe bakenyezi bitavye urugendo bari baje bava hanze y'u Burundi uyu mukenyezi w'abana batatu numwe muri bo
nje va mu gihugu cha Afrika y'Epfo Johannesburg nashimye kuza muri myerekano kugira ngo nshobore gufasha gushigikira abakenyezi bene wacu mukuru no munsi uhambaye gose ukwereka makungu yuko i Burundi dufite amahoro kandi kugira ngo abo bose babesha ibinyoma tubereke yuko ivyo bavuga atari vyo ku Burundi hari amahoro kandi atani niho nyabwoko rihari
na ushaka kwimvira tu mukenyezi kumva ava mugambo ariko butegeze CNDD-FDD na gahimbo kamuzanye ba muri hitike
oya nta muntu numwe ndi hitike jewe nagirihiye jenyene nta nuwarazikundi ngara
ambasadyo ntawo hamagarira abandi bakenyezi bahunze Burundi kugaruka bakubaka igihugu cyabibarutse
nico twashimye nico twashimye twashimye kwerekana ko turi mu mahoro hanyuma kugira ngo nabo bene wacu baze ayo mahoro tuyatsimbatarize hamwe ngo igihugu cy'u Burundi birashika hijya no hino ku muntu ashobora kugira igitima hugwe agashobora guhendwa cyangwa ashobora kumva ibinyoma ariko twagomba twerekana yuko ibinyoma atari kubashwiragiza atari kubangaza yuko ibinyoma ataco biriko birabafasha cyane cyane ko ivyo binyoma biza gufatira ibihano igihugu cacu kandi ico gihugu bakirereyemwo bagifise ba mama babo bagifisemwo bene wabo reka nako yo turi bene wabo kuko twadusanga turi ku mirimo itandukanye ariko kandi twarahurira no mu bindi bintu bitari bicu
kuva mu mpera z'umwaka uheze hatangura ingendo n'imyerekano byatunganijwe na leta y'u Burundi byo kwiyamiriza inteko mvamakungu ribaye rya mbere hatunganya urugendo rugizwe n'abakenyezi gusa abakoraniye i Bujumbura kuri uyu wa gatandatu bari baje bava mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eloje ubu naho dushitse mu mwanya wa cha kiganiro ntorere kazoza tugikurikire
mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima ndabaha ikaze bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere kazoza. Muri baza muti mbego no munsi Ntorere kazoza tugiye kuyaga ibiki. Inyishu ni mukanyide.
Nurere kazoza.
Hariko mirongo ibiri n'umunani myandagaro mwaka w'ibihumbi bibiri no kuvuga yuko imyaka cumi n'itandatu yigoroye amasezerano yo kugarukana amahoro no kunywanisha Abarundi atewe k'igikumu y'Arusha muri Tanzania. No munsi dushimye kugaruka kurabira hamwe amasezerano y'Arusha icyo yamariye Abarundi, turarabira hamwe kandi nimba hari akanenge uno munsi tuyanegura canke nimba yo bakenewe uno munsi canke atagikenewe abatumire tubirabira hamwe ni babiri. Pasteur Habimana n'umukuru w'umugambwe FNL iragi rya gahutu n'umutumire muri kino kiganiro. Ndakora mukici
ndabara mukijenya ku hajiro
sango muri kino kiganiro.
Urakoze cyane kuko mwari mwaraduhaye akato mugabo kuri ntugutsindwa.
Urakoze. Ubu ni mutumire ni honorable Phineas Nigaba n'umuvugizi w'umugambwe Sawanya Frodef. Honorable mwaramutse.
Amahoro neza.
Sango muri kino kiganiro.
Ego nacho turabashimiye kandi turaramukije n'abarundi n'abandi mu bindi bigore kuba twumviriza.
Urakoze. Reka nje mperi wawe nyene imyaka 16 irigoroye amasezerano y'Arusha yo kugarukana amahoro mu Burundi no kunywanisha Abarundi atewe kw'igikumu. Uno munsi twovuga ko Arusha yamaziki mu majambo make.
Amasezerano y'Arusha n'amasezerano yakoze ibintu bihambaye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Bimwe bimwe twoshobora kuvuga ni nkuko Arusha yagarukanye umwizero hagati y'Abarundi. Abarundi bari bamaze igihe bari mu njyane za moko, mu njyane za politike, mu njyane z'intara. Arusha yatumye ibyo bintu bihava, abantu basubira kuba kubona ko ari Abarundi bose. Arusha yaratumye inzego z'umutekano zitunganya gushasha aho bavuga ubwa mbere ko zari inzego ziharijwemo ubwoko bw'abatutsi. Ariko Arusha yatumye habaho 50% ku bahutu na 50% ku batutsi, aho ni mu gisirikare, mu gipolisi no munze no bajejwe iperereza. Arusha yaratumye Uburundi busubira kwizegwa. Mwibuke bwigizego n'amakungu, mwibuke aho twa Burundi inyuma Arusha bwarahebewe amadeni atari make, amadeni Burundi bwari bufise bake bavuga ati aba bantu ko bagiye kunzira nziza yikumvikana n'amadeni bari batwatubafite bari badufitiye turayahebye. Arusha yaratumye habaho isabikanya y'ubutegetsi ahano bivuga kuko biciye matora, kuko urabiziga ntundi ingene zipangwa. Ntabahutu batanu bakurikirana, ntabagabo batanu bakurikirana, ntabahutu batatu bakurikirana, ntabateze kujamo n'abakenyezi mu bantu bane ba mbere. Ibyo byose byavuye iyo Arusha kugira ngo Abarundi basubire kubona kuko bose bafize icyo bamara mu gihugu. Arusha yaratumye hatunganywa imigambi mikuru yo kurwanya ubukene ahantu butanga akarorero kimwe twita CCRPN2, tukavuga na cyane na wa mugambi w'igihugu kugwa strategie nationale de bonne gouvernance, mugambi mukuru w'igihugu intwari bereye. Ibyo byose rero kuri jewe mbona ati byari ibintu byiza cyane Arusha yari yatuzaniye. Uretse ko turi ko turabona mu kino gihe tuko turasubira inyuma, ariko Arusha mu ntumbero yayo tubona ko cyari ikintu kiza cyane cyagizanye umwizero mu Barundi, kandi ari ikintu twobana dufatirako.
Cyari turaza kugaruka ko kumbure turabe ibyo bintu gira uti byasubira inyuma. Ariko mbanze mpindukire kwa Pasteur Habimana, aravuze Arusha icyo yamaze. Kumbure nawe Pasteur Habimana, uremeza ko Arusha hari ibyo yamaze muri imyaka 16?
Mu myaka 16 Arusha tuyifata ko ibintu bibiri. Icyo yamaze cya mbere nuko nkuko umugenzi yabivuze aho gose je turi kumwe, nuko yatumye umuja w'ibinja na bitanu yitwa umuhutu, umwana w'umuhutu aduga agashika ku meza akicarana na shebuja umututsi ibinja na bitanu, bakicara bakaganira bagafunga ijambo rimwe. Iryo jambo bafunze nuko no munsi muri igihugu cy'u Burundi abahutu, abatutsi n'abatwa baranywanye. Naho harabagenda bavuga ngo mama genocide mama ibiki, Arusha yarafaje kuri icyo kintu kuko nta mututsi yisha coba kucyavuga, nta muhutu, nta mutwa.
Uti Arusha yakuye ubuja
kuko yarafashije kugira ngo umuhutu nawe yivuze aje aho hose yavuze, wahuze kwa hazi mu biti, mu gisoda, mu biki. Munzeko. Ichaka vili arusha. Yafashije gihambaye. Nuko mubyavu yeyo. Havu yeyo. Severe na itara akora.
Ilakora.
Havayo. Oya umugabo w'umushimo mushimira kukikoga heje kurangura ntugashima umuntu agitangura igikogwa gusa hari hamategeko bazogendera ko turayazi bazoyarangura kuriya urabyumva yuko severe nzoyemera ari uko jewe nagwanye nafashe ikigwanisho kuko narenganijwe legitime defense nti defender nabuze gitabara numunsi uri izina bazo twicarika hamwe nabo twagwanya ahanshatse kuvuga ibintu bibiri sabatusi twagwanye n'umwana w'umututsi kuko yaturengana sabahutu bagwanye hagwanye oya ntabwo ari abahutu bose bafashe ibigwanisho ngo baje ku rugamba mugabo byarabashegeshe bose bakabona yuko ibyari bihari bitagenda neza urero Severe kugira ngo umbwire uti yakoze neza nuko legitime defense
Severe wa mugwe gushira habona kuri no kunywanisha barundi
uzoshe hamwe kuri ati nyamara aba bari bararenganijwe bafashe ibigwanisho arusha imaze kubahuza barabona bicana na kumeza isentebe iri kwirakora urabona
uyu mugwe w'igihugu jeje gutatura matati ya
matu urabona ibyo maze kurangura navuze umwe buri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa uno musi nta wanjya wangura Jerome rumututsi ndumuhutu wabonye ko twaramukanije ngaha ati pasteur wa muhutu we nange twamututsi we icyo ni cyavugwa icyo nicyo kiduhesha gateka imbere y'isi uri mugufi ndi muremure uri inzobe ndirabura nkindishwa mugabo tugiye mu moko kuko hari hakantu ko gushaka kwibanira mu moko usanga bibyo uri bibazo ikiro ni ikiza cyarusha
utico ni ikiza cyane
mugabo arusha nayo hari ikindi kintu yakoze kitari kiza umutama yabivuze
reka mbere cyo tukija ko aho nyene ico mu
ndayikema umutama yakivuze kandi yavuze kuri n'ukuri uti mu gisoda ariho senkandi pulsa kuri senkandi pulsa z'abahutu n'abatutsi
50%
ego 60%
ibyo sivyo none ibyo yavuze sivyo re
kandi avuze ko ari ibyo
nivyo
inyiko nkimwe arusha jewe yuko muri constitution
uyinegura ko yanganishije abahutu n'abatutsi mu gisirikare
muri constitution yavuye arusha none nshaka kumbwira yuko abahutu n'abatutsi Burundi koko Jerome vugisha ukuri ari amanga koko ubu ngubu washize ku meza kw'abatutsi ari senkandi pulsa abahutu senkandi pulsa oya ko bitari uko nguko rero arusha ko kantu abahutu kugira nabikubwiye
akura kayikema
kugira nabikubwiye ko arusha abahutu bagiyeyo ibyo bita jeset iprona yabafenias jeset ego mpardo yo fenias mbabarira urakoremo mbabarira fenya mbabarira mbabarira urabino busaza
yaraciye
ubimpurire mu bingo ifrodebu na generatoye nuzo nanturwa naratoye president dadaye bacha bamukubita ku buhomba naramutoye mugabo frodebu naritoye ingi akose ndumu
frodebu yabafenias
ego sindumu frodebu ariko urumva icyo giye twagwanira iki kwikura muri bwabuja tumaze natwe kuja habona tugatora mu president atuvugire adukure mu buja warabonye ko nta meza atanu bamuhaye nane
utiri cyikema
icyo ndayikema rero ngiye kinyakuba nuko arusha abo tubaje bavuga ati imyinja na bitanu basha duhutwo abatutsi bati ahubugabo bwamye nuze metonde reserve
dushize ko akangonongono
akangonongono kuki mutwaka ibyacu
bati nitunyuzwe
rero aho ngaho ncambo na yuko arusha nahari amasezerano basinye ariko uruhande gwiza ariko n'uruhande rutari gwiza twosubiramo tugakosora twatose
utugo ruhande gukunganisha igisi abahutu n'abatutsi mu gisirikare ni rubi
tubanza kumvikana mbe abatutsi ni bangahe mbe abatwa ni bangahe bo vyate ngo ni copt umuntu amazi gukopta araguha chance gakwima abona abatwa kandi bo nkehwa none abahutu bo ni bangahe muri ico gihe ko hari havuye iziri ya koro za arusha zikazi Burundi zishitse Burundi zabwirwa gushirwa imbere y'abarundi abarundi bose bakaziga ko bati icyo dushira muri constitution ikihe iremeza ko tugabura mu moko mugabo ntitwerekaho moko uburinganire bwayo umva ko nagahazemo arusha iremera ati nyamara bahibi nabibi mugabo ntitubwira ati nyamara ngo tubone ahantu hazati nyamara abahutu banganuku abatutsi banganuku abatwa banganuku nge ntange inshuzi ibire Inyishu ya mbere ni uko tumenya ubwoko bumwe bungana iki ubundi bungana iki ubundi bungana iki. Ko rero byanse yuko tubiringaniza mu buringanire bwa moko. Mugabo mu gutora mwisandugu Jerome Torijwe Venias ijwe Habimana ijwe. Sibyo? Reka rero tubigabure 10 million dabita babarundi ubutunzi bw'abarundi nibwaza gaburira imiliyoni 10 icyo gihe nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta kota etinike
nsubire kwa honorable Feniasi Habimana aramaze kuvuga ikintu anegura arusha wewe nta kintu nakimwe unegura arusha muri imyaka 16 yeze
jewe uko arusha nababwiye yazanye ibintu byiza byiza urabye nibwirizwa nshingiye tugira ko uyu munsi ni arusha ari byaye urumva rero byinshi nibizi ko negura gusa jewe nuko harabuze ugwego gukurikiranwa neza ishigwa mu ngiro bivyare byasezeranywe ni kuvuga arusha ni nk'umwana yavutse hamahageze kuba murera ngakure uwo muntu kumurera arabura kuko nico gituma ari ibintu bimwe bimwe bamwe birabishira uhanda abandi bikirabishira uhanda kuko bitagiye bishigwa mu ngiro wibuke ko makaski wa mukenyezi w'umunyamerika w'umunyamerika azika kuri karenge bijya mu ngiro hanini nabyo yoba yanazize rero ikintu kuko baratagisizeho kugira ngo kijeho gikurikirane neza ku munsi ku munsi
ubwo uraba ishigwa mu ngiro
y'amasezerano bikakurira ku munsi ikindi kintu gihambaye mbona cyabuze kiriko gituma dusubira inyuma ariko nibaza ko nubwo bimeze gucyo abantu barashobora kwicara bakaraba utunenge twaba turimwo mugabo ntiyicara umugumwe kuko urabona ibyubu byeze ngo bajya ntibarimwo ngo bajya ntibibaraba ukamengo mu Burundi hariho nyagupfana nyagukira aya masezerano ya politiki abanye politike rero bategereza kuba bahari bose kugira ngo mu kuyasuzuma neza barabe bose babe bahari ntibazovuye ngo bajya ngo bari mu opposition ntibakenewe ubu nibyo byeze ngo bajya ngo bajya ngo nubwo batoza ngo tuzi ngo tuzobandanye
ntorere kazoza
ico cyari gice cya mbere aho twari ko turabira hamwe n'abatumire ico bashima mu masezerano y'amahoro y'Arusha n'ico banegura mu gice kizokurikira tuzobira hamwe ku bwabo ibikwiye guhinyanyurwa kugira ngo amasezerano y'Arusha amaze imyaka 16 abere urukiza abarundi bose atamwana n'ikinono reka nkengurukire abatumire twari kumwe Pasteur Habimana arongoye umugambwe FNL iragijyaga uturemi nshimire kandi na honorable Feniasi Nigaba umuvugizi w'umugambwe sawanya Frodebu Jerome Niyonzima nongere nkengurukira namwe gwe mwaduteze yompi nti muroranirwe mu banki no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika ibiganiro byo kuri uyu mwanya biriko biragira ku musozero ndabashimiye rero bagenzi nchuti namwe bakunzi mukunda ijwi rya Amerika turabashimiye kubona mwagize uruhara muri aya makuru abadufashije gutorokanya amakuru aba injiniere ndetse n'abandi turabashimiye kubona mwagize urwo ruhara kuri mikoro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana.